Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Parfum Dasigan.
Ndabahe mwiriwe nikaze nchuti namwe bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe muri risango rya makuru mu Kirundi yo kuri wa 15 munyonyo mwaka wa 2021 aya nayo tukayehera ku ngingo nkuru zikurikira. Ibikorwa bigayitse byo kunyuruza abanyagihugu byarenze urugero kuva Varisito Ndayishimi yashitse ku butegetsi, benshi mu bamaze kunyuruzwa nabarekuwe mu mabohero ku kigongwe cy'umukuru w'igihugu. Ubu abanyagihugu batari mu mabohero nibo babayeho mu bwoba bwinshi kubera batinya kunyuruzwa umwanya wari wose. Indongozi nazo z'imigambwe PPD Girijambo na MSD zisaba zishimitse ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya kugumiza ibihano by'ubutunzi byafatiye Uburundi. Nikete ry'abarongo iyo migambwe babona ko ibihano biramutse bikugwaho amafaranga azotangwa azohembwa abica abanyagihugu mu Burundi. Naye mu gisata cy'uburimyi hari kunyinyurana kuri hagati y'umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi hamwe n'abahinga mu bijanye no gusuzuma uko umwavu w'ikizungu ukogwa. Imvo ya byose akaba ari itegeko ry'umushikiranganji ryo gukoresha umwavu urenze wa komi ushyirwa mu ndimo z'abanyagihugu, kandi abahinga barerekanye uko bikogwa ntibikurikizwe kazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa nongera kubaha ikaze mu idonido ry'aya makuru duhera mu bijanye n'umutekano muke. Ubwoba bwazindutse ari bwinshi kubafata ibarabara rya Bujumbura Kayanza nk'uko amakuru dukura muri ako karere abimenyesha. Ngo abasirikare be n'abapolisi bazindutse bakizura mu gace ka zone Bugarama nabanga gushika muri komine Matongo mu ntara ya Kayanza. Abajejwe umutekano bari bitwaje ibigwanisho bikomeye baherekejwe n'ugwaruka rw'imbonera kuri zitwaje amahiri. Abaca muri iryo barabara rihanamiye ikibira bavuga ko hoba hari imigwi y'abitwaje ibigwanisho yoba iri muri ako karere. Inkuru tubaza Vanessa Muhiteka.
Ukigira muri zone ya Bugarama iri muri komini ya Muramvya, uruja n'uruza ntigwari goroshe kuno wa mbere kuko hibonekeza abasirikare benshi bafite ibigwanisho bikomakomeye bakaba bari kumwe n'abapolisi hamwe n'ugwaruka rw'imbonera kuri CNDD-FDD bwitwaje ubuhiri bakaba baguma bakizura. Amakuru dukura mu baca kuri iryo barabara avuga ko hari abantu babiri bari bafashwe bicaritswe hasi n'ahatacu bari bafise abo bafashwe. Abanyagihugu baho bavuga ko bari abagwanyi bafatiwe ahimande y'ikibira, naho ngo atabashoboye gutanga inkuru itomoye kuko ubwoba bwari bwinshi. Abo banyagihugu bakaba bamenyesheje abariko biyunguruza muri iryo barabara ko hari abandi bashika kuri bane bafashwe mu gitondo kuno wa mbere nyene impande y'ikibira muri komine Matongo y'intara ya Kayanza. Abari kubiyunguruza kuri iryo barabara bakaba bahagarikwa bagiye ku kibanza gicurirwamo imiti yataye igihe, akaba ari naho abo bafatiwe Bugarama bari bicaritswe. Abanyagihugu bo ngaho mu Matongo rero ngo bakaba bemeza ko ngaho muri kibira hari abagwanyi benshi kandi ngo bihore bishika bagatana mu mitwe n'abasirikare hakumvikana inkoho zikomeye. Muri ako gace rero ugwaruka rwa CNDD-FDD niho rugwiza ibikorwa byo gukizura iyo bugorobye nk'uko amakuru ava yavyemeza. Kuri ubwo bwoba bw'imigwi y'abagwanyi yoba iri mu kibira nitwo shoboye kuronka umuvugizi w'igisirikare kugira gica yivuze ko.
Arakoze Vanessa Muhiteka. Tuje mu bijanye n'agateka kazina muntu. Umuntu umwe yarishwa abandi munani baranyuruzwa nyuma y'uko baheruka kurekugwa bava mu ibohero, benshi muri abo barekuwe ku kigongwe cy'umukuru w'igihugu. Abo akaba ari abo uruganda rwa radio Inzamba rwashoboye kumenya. Abandi barekuwe babayeho mu bwoba bwinshi aho hari n'abinyegeje ku gutinya gusubira gufatwa canke kunyuruzwa. Ni inkuru tubaza Jean Marie Ndabashinze.
Uwishwe aherutse kurekugwa ibohero ni Bernarde Baserukiye, umwana w'imyaka 16 yishwe arashwe muri komine Mugamba. Bivugwa ko yoba yarashwe na komisere Moyize Arakaza batazira nyeganyega yararongoye igipolisi muri iyo komine. Abanyurujwe wa mbere ni Alexis Nsabimana wo muri Ruziba muri zone Kanyosha ya komine Mukaza, wakaba yanyurujwe itariki ya 26 z'ukwezi kwezi kwa kane ubwo nyene akire kugubohero abiwe bararondeye kugeza n'ubu nta kayambu wa kabiri nitiri kwizera yari yanyurujwe itarike zitatu z'ukwezi kwa gatandatu uno mwaka abiwe bararondeye batabasanga afungiwe mu gashoko kiperereza ibujumbura haruguru ya katedrale jina mundi bivugwa ko yahavuye arekugwa bamaze kumutora wa gatatu n'uwitwa Bonfils Migabo yanyurujwe ku vitarike zitanu z'ukwezi k'umunani kugeza ubu akaba atawuzi irengero ryiwe wa kane ni Christophe Ndayiragije yafatiwe kumuhana iwabo muri komine Kiganda y'intara ya Muramvya itariki ya 19 z'ukwezi kw'icumi kugeza n'ubu mu muryango wiwe ntibarasubira kumukubita ijisho wa gatanu ni Kariste Karisabiye wo mu ntara ya Mwaro ijoro yaraye iwabo ryabaye rimwe gusa bukeye acaza gufatwa n'uburongoye iperereza muri iyo ntara muri kino gihe bivugwa ko yasubijwe mu ibohero rya Muramvya bivugwa kandi ko yabanje kuborezwa igufa aho yarafungiwe mu gipolisi mu ntara ya Mwaro wa gatandatu nino sagira kwigomba yahoze ari gisongerezi cy'intwaza ngabo mu gipolisi cy'u Burundi akaba yarabaye inyamiramabi muri zone Musaga imbere yuko afungwa aherutse kunyuruzwa n'abantu bambaye imyambaro y'igipolisi akuwe hagati mu gisagara cha Bujumbura muri zone ya Rohero komine Mukaza abiwe baratabaje ariko n'ubu nta urasubira kumenya makuru yiwe canke ico yoba yarabaye abandi batatu bafatiwe rimwe mu ntara ya Kayanza itarike 23 z'ukwezi kw'icumi uno mwaka w'2021 abo nabonire wisindayisaba Desire Maniragaba na Thierry ndiho kubgayo bose akaba tawura asubira kubakubita ijisho canke ngo amenye ico babaye ibi biriko biraba bituma abenshi mu barekuwe babaho mu bwoba kandi binyigeje gutinya gusubira gufatwa canke kunyuruzwa bakagenda amazima yongo
kuri ibyo bikorwa byo kunyuruza abantu ngo bituma abakiri mu mabohero bagira ubwoba bwo gusohoka ibohero ahubwo bakumva ko umenga bafise umutekano bari mu mvuto kubwa Pacifique ni nahazwa rongo ishyiramwe Focode akabari nawe yatanguje umugambi ndondeza asaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'abamufasha guhagarika ibyo bintu byo kunyuruza abantu bongere bahituze abarundi bose umviriza Pacifique ni nahazwa
tumaze iminsi turonka ubutumwa bw'abanyororo babimirije gusohoka ibohero batumenyesha ko bafise ubwoba bwinshi ko mu gihe bazoba basohotse mu mezi ari imbere bashobora kuca bagandagurwa biboneka ko agahinda ari kenshi cyane mu bantu basohotse ku kigongo cy'umukuru w'igihugu n'abantu bimirije gusohoka amabohero ibyo biva ku kubona hariho benshi mu bantu barekugwa mu nyuma baheza bakaca banyuruzwa abo ubasanga mu migwi y'abantu bahora bapfunzwe kumva za politique bagiritswa ko bamwe bakoze manifestation abandi bapfunzwe bagize ngo bakwana n'imigwi y'abagwanyi abandi ugasanga bapfunzwe kubera ko bari mu migambi nyene y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi amazina arateye ubwoba ingene aguma yongerekana y'abantu babugwa irengero inyuma gato y'igihe baba baherutse kurekugwa bakava mu mabohero atandukanye ikindi ngatwo kongera ko nuko benshi muri abo bahora bapfunzwe mu kunyuruzwa hakoreshwa abo bahora bapfunganywe canke abo basize mu munyororo ni usanga kenshi babahamagara ku matelefone ngo bahurire mu kibanza kanaka kubera ko mu munyororo baba baragize ubugenzi bukomeye umuntu agiye kwitaba agasanga aciye afatwa n'iperereza mu nyuma ntasubire gutogwa irengero ryiwe ibi bintu birateye ubwoba abategetsi b'u Burundi bakwiye kubihagarika ntibakwiye kurekura abantu kugira ngo babice bigezaho abantu basigaye bumva bafise umutekano wabo mu munyororo karakinga n'ikiri gihugu umuntu atekanigwa ari mu munyororo akumva agowe yasohotse Evariste Ndayishimiye nabo bakorana mu gutwara igihugu nibikubita gashi ibi bintu birateye isoni
barasaba ko ibihano by'ubutunzi byafatiwe leta y'u Burundi bigumizwaho abona bakuru b'imigambwe PPD Girijambo na MSD mwikete abarongoye iyo migambwe itavuga rumwe na leta y'u Burundi yandikiye ujejwe imigenderanire no gufashanya hamwe n'umutekano w'ishyirahamwe rya Buraya bamenyesha ko bafise amakenga ko hamwe ibihano bikuweho imfashanyo igenewe abanyagihugu izokoreshwa mu guhemba abakorera mabi abarundi idonido na Beni Axela Kana
Imigambwe pepedegiri jambo na MSD irerekana ko ibintu byagiye birunyuka bisongegwa n'amatora y'ubusuma yashikanye Evariste Ndayishimiye ku butegetsi. Leonidas Hatungimana na Alexis Nduhije n'icyo kete bandikiye mu komiseri mukuru w'ubumwe bwa Buraya Joseph Borrell ajeje umigenderanire n'umutekano. Abanyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bibutsa ko amasezerano ya Arusha yabaye umushinga wo gusubiza hamwe kw'Abarundi hamwe no guhagarika intambara yamaze imyaka irenga 10 yonyanzwe n'ubutegetsi buhari bikabonekera kandi no mu ihonyango ry'agatya ka muntu kibonekeza ku munsi ku munsi. Kugumizaho rero ibihano by'ubutunzi ku Burundi nkuko biri mu iryo kete ni imwe mu nzira kugondoza abategetsi bariho muri kino gihe kugira bisubire ko abarongoye imigambwe pepedegiri jambo na MSD bibutsa ko ibihano byafatiwe u Burundi byabaye ingirakamaro mu myaka iheze. Abari barongoye igihugu baragondozwa bakabona ko n'ubu muti ari ibihano ku Burundi. Leonidas Hatungimana na Alexis Nduhije bibutsa ibihano by'ubutunzi byafatiwe leta ya Pierre Buyoya igihe intwaro rusangi yari nigiwe mu menshi inyuma y'iyicwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye inyuma y'amezi atatu arongoye igihugu mu 1993. Mu 1995 ibihugu by'Ububiligi n'Ubudagi byarafashe ingingo yo kwima leta ifashanyo. Ibyagondoje leta ya Pierre Buyoya yemera ibiganiro n'abatavuga rumwe na leta bitwaje ibigwanisho. Aho muri icyo gihe ubumwe bwa Buraya nabwo bwaciye bwitegurira gufata ibihano by'ubutunzi. Abarongoye imigambwe pepedegiri jambo na MSD basaba ko mwene izo ngingo ko zofatwa bakibutsa ko ari zo nyene zagondoje leta y'icyo gihe gutunganya amatora y'2005 yarahurikiyemwo bose kandi akaba ubumwe bwa Buraya bwarabigizemwo uruhara. Leonidas Hatungimana na Alexis Nduhije basozera ikete bandikiye umukomiseri mukuru w'ubumwe bwa Buraya ajejwe imigenderanire n'umutekano ko ibibazo by'u Burundi bifatiye kuri politike bitegerezwa gutorerwa inyishu n'abanyepolitike bonyene b'Abarundi biciye mu biganiro. Kugumiza rero Burundi mu bihano by'ubutunzi ngo nivyo bizogondoza leta ikemera kwicarana nabo bitavuga rumwe bakaganira hakaboneka umuti urama ku ndyane za politike.
Arakoze na Beni Axela Kana. Tuwananye ano makuru kuri kano gakuru keza kadushikire muri kano kanya muri studio ishyirahamwe Akate Burundi ryaronkejwe agashimwe mu guharanira agateka kazi na muntu bita Angèle Duterretre 2020 mu rurimi rw'Igifaransa gatangwa na Fondation Akate. Agashimwe kubw'umushingwa manza Armelle Niyongere kaje guha agaciro no guha inguvu ibikorwa byakozwe na Akate Burundi kubw'uyo arongoye ishyirahamwe Rukristu rigwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu mu Burundi. N'ubutumwa buhawe abaharanira agateka kazi na muntu bose mu Burundi ku bikorwa ngirakamaro bakorera Abarundi. Kurikira Maître Armelle Niyongere.
Bakaba bafatiye ukungene Akate Burundi yagirahura n'ingorane kuva mu 2015 aho bwa mbere Akate Burundi yahagarikwa gukorera mu Burundi hama bakerekana neza yuko yabandanije ibikorwa byayo ikorera mu mahanga hama bakerekana ingene umukuru w'ishyirahamwe Akate yakurikiranywe agahabwa n'umutayi mpuzamakungu ariko bakabandanya bakora berekana bagira amatohoza bwicanyi buri kubora kugwa mu Burundi ku ihohoterwa rya kiremwamuntu bakabishyira ahabona bakabandanya bakora kandi bari mu ngorane zidasanzwe aricyo gituma iyo fondation yashimye gutanga ako gashimwe kugira bereke yuko ibashigikiye yuko naho hari abariko barabagwanya ibikorwa bakora byo guhagarika akazi na muntu hari ababishima. Icyerekana yuko naho leta y'u Burundi bandanya ihohotera abantu bagatera akazi na muntu ibajuragiza amakungu hariyo bamwe bamwe babona yuko amashyirahamwe adakira n'ibyiciro bya politiki yigenga abaharanira bagatera akazi na muntu yigenga bafite uruhara ntangere mu gutuma urutoki ku mabi hakorerwa Abarundi.
Armelle Niyongere akaba arongoye ishyirahamwe Akate Burundi. Muriko mukurikira amakuru kuri Radio Inzamba agateka kawe mu kanya turayabandanya mu bijanye n'uburimyi.
Inzamba
ugukoresha umwavu mwinshi w'ishyirahamwe FOMI mu mirima y'umuceri, ibigori n'ibiraya bishobora gutuma haba itituka ry'isi. Uko gukoresha umwavu mwinshi bikava ku kutumvikana kuri hagati y'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubushakashatsi Izabu n'abarongo w'ishyirahamwe FOMI. Ariko rero hakaba hari icyegeranyo cyerekana ingene uwo mwavu ukwiye gukoreshwa, ariko ico cegeranyo kikaba kitarashigwa habona kugira abarimyi bisunge rugero rw'abahinga bakoze ivyigwa kwikoreshwa ry'uyo mwavu. Hari abibaza igituma ico cegeranyo kitaje habona kugira gifashe abarimyi. Ni inkuru tubaza George Nimenya.
Mu bihe bisanzwe nkuko biri mu cegeranyo c'abahinga hakoreshwa ibiro 45 vy'umwavu wo mu bwoko bwa imbura ku buringanire bwa hektari imwe. Ariko rero kuva mu 2019 abarimyi bakoresha hafi ibiro 400 kuri ubwo buringanire nyene bwa hektari imwe. Ku bwoko bw'umwavu witwa totaza abarimyi bakoresha hafi ibiro 200 kuri hektari, mu gihe bari gukoresha ibiro 300 nkuko biri mu cegeranyo c'abahinga. Nkuko amakuru dukura mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi, umushikiranganji Deogide Rurema niwe yihaye uburenganzira bwo gushinga ugo rugero atacigwa na kimwe gikozwe. Akaba yabishitseko kubera abanje gusubiriza umuyobozi w'igisata kijeje kuraba iby'imfumbire Prosper Dodiko, yabona ko bidashoboka ko abanyagihugu babandanya gukoresha umwavu muri ubwo buryo. Igitangaje ku bw'ayo masoko nyene nuko yabo umushikiranganji Rurema cyangwa umuyobozi mukuru wa Izabu Alfred niyo kwishimira atanumwe yerekwa gukosora ugo rugero rw'ifumbire hakoreshejwe icegeranyo c'abahinga, mu gihe aribo bashikirijwe ico cegeranyo mu kwezi kw'icenda guheze. Ikindi kiraje ngo nuko nkuba abarimyi bariko barasaba izindi fumbire kandi bakazimbwa hisunze urugero rwa kera aho gukoresha ibiri muri ico cegeranyo c'abahinga. Amakuru dukura mu bakozi b'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi no mu kigo Izabu avuga ko ivyo biva ku kunyinyurana kuri hagati y'umuyobozi wa Izabu Alfred niyo kwishimira n'umuyobozi wa FOMI Adrien Gacika batazira ziranotse. Ico bapfa ngo nuko uyo mugwiza atunga ni Gacika asanzwe afise umugambi wo gushinga uruganda rukora isima mu ntara ya Rutana, leta ikaba yaramaze kumuha ahazokorera mu itongo rya Izabu. Ivyo navyo bikaba byarababaje cyane umuyobozi wa Izabu. Twagerageje guhamagara kuri telefone umuyobozi wa Izabu ariko yanse kugira icyo ashikirije. Nayo umushikirangaji Deogide Rurema telefone yiwe yari mu kibanza cya kure.
Arakoze George Nimenya. Abaguzi nabo bo mu ntara za Bubanza na Rumonge bavuga ko bashegeshwe n'iduzwa ry'ibiciro mu maguriro. Mu Rumonge ibidandazwa bya nkenerwa nka byose byaradugijwe ibiciro muri iyi minsi. Abadandaza basigura ko ari imwe mu ngaruka y'ikena ry'igitoro. Ibubanza naho n'ibinyobwa bisanzwe bikorerwa mu Burundi bisigaye bizimbye. Abaguzi bavuga ko bakorwa ko cyane n'iryo duzwa ry'ibiciro. Ni nkuru tubaza Josine Kaje.
Uyu munyagihugu wo mu ntara ya Bubanza ariko yidogera ubuzima busigaye bugoye. Muri iyo ntara ibifungurwa n'ibinyobwa avuga ko bisigaye bizimbye.
Umuceri kagurisha hafi demi desa senka ibosiki nyama za Kenya. Brochete ni Bubanza ni senka kuri demi. Inzoga nazo ya museri mu mategeko ni bine neso ugasanga yiguze 2025. Primusi
mu ntara ya Rumonge naho ibifungurwa nk'umuceri, ibiharage, ikivunde cy'imyumbati hamwe n'ibindi bikenerwa cyane n'abanyagihugu bato bato uzaraduza ibiciro. Ikiro cy'umuceri ciyongereye ko amafaranga ari hagati y'200 n'300 bivanye n'umuceri wariwo wagugwa hagati y'igihumbi n'800 n'2000 ikiro. Ubu ugugwa hagati y'2000 na 2300 nkuko amakuru ava ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge abivuga. Ibiharage n'ifu y'imyumbati niko kuko byarongerejwe 200 canke 300 ku kilo bivanye n'ubwoko bwavyo. Abadandaza bavuga ko ivyo biciro vyaduze kubera ibura ry'igitoro rituma ukunguruzi ivyo baranguye bibazimba. Abasumyi bagiriza abadandaza kwikika mu kiza. Abafise amikora bayabaye bavuga ko hamwe atacokorwa ngo iryo duzwa ry'ibiciro rihagarare ibintu bishobora kunyuka. Baba abaguzi, baba abadandaza basaba ko leta yotora inyishu ibereye amazi atararenga inkombe. Gushika ubu ubushikiranganji bw'ubudandaji ntaco buravuga kuri iryo duzwa ry'ibiciro z'ibiribwa rimaze kwibonekeza mu gihugu cose.
Josine Kaze arakenuye imyidogo nayo ni myinshi mu bakozi ba leta bo mu ntara ya Karusi bavuga ko bariko barakogwa ko iterabwoba n'ababarongoye kugira ngo batange izindi ntererano kugira hubakwe ikibuga stade abo bakozi bafite ubwoba ko bashobora kwangazwa canke bagakurwa mu kazi ni inkuru tubaza Josephine Jones Nkunzimana
Amakuru dukura ngaho mu ntara ya Karusi atumenyesha ko izo ntererano zo kubaka ico kibuga zatanguye gutangwa mu mwaka w'2015 kuva ico gihe umukozi wa leta wese ngo yasabwa gutanga ibice 3% by'umushahara wiwe agashobora no kuyatanga mu bice byinshi ku mwaka ubu ibintu ngo byarahinduye isura kuko iyo ntererano yagwijwe na kabiri kandi igatangwa ku nguvu n'igitsure cy'abategetsi bo mu buzi butandukanye utabikoze nk'uko bisabwa nawe ngo acakoregwa iterabwoba nk'uko bivugwa n'umwe muri bo
cyabaga ni kubera ko batumenasa badutera ubwoba nyine bakadutse nakadani kera ubwo bari ko bashobora kugira gute yerekana ko ushobora no kubura akazi ushobora kubura akazi aho kura mu kazi kubera kudatanga amafaranga bakakubwira yuko ushobora cyane kukwangaza abenshi bafite ubwoba ko bashobora kwangazwa badakuwe mu kazi bashobora kwangazwa bakajya gukorera kure y'aho basanzwe bakorera kimenyamenya ni uko batubwiye yuko dutegerezwa gusinya kuri lise devient refuser de donner la contribution stade
abo bakozi bavuga mbere yuko kuvaho batangiye izo ntererano batarabona icyo ziko zirakora bakibaza ko amahera anyuruzwa canke akoreshwa nabi
niko rwaro twategereza kuyatangira ntibyigira bitera imbere aho mara yuko twayatanga hose turarindira yuko ibikorwa bitera imbere tukabibura se tukibaza none amafaranga dutanga by'ukuri ajya he akora iki bayakoze iki kuri ibyo badusaba ngo dusaba kubayakoresha tutabona ko bitera imbere rero ubuhoho rero biracabaje cyane rwose kuko bizanye iyindi ntera bizanye izindi nguvu kuko bashobora dusaba no double yashobora dusaba
twarundiye buramutari w'intara ya Karusi kugira ngo agire icyo tubwiye kuri ibyo bivugwa mu ntara arongoye ariko ntitwashoboye kumuronka abo bakozi ba leta basaba umushikiranganji ajezwe akazi ka leta n'ujejwe intwaro yo hagati mu gihugu gufata mu minwe ico kibazo amaze atararenga inkombe
Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus Abahinga mu by'ubuvuzi b'inishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu urucancu rukingira cyane cyane abantu bafite ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaca mu bitaro bigatuma ibisata bijeje amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa Iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu zibanke
Akanakamo ka Radio Inzamba agateka kawe
Tubandanize aya makuru kuri kano kamo kihuriro ry'abarundi baba mu bihugu bya Buraya ku kamaro ko gukurikiza amabwiriza yo kwirinda no kwicandagisha umugera wa COVID-19 kurikira Claudia Churinyana Anderson nicegera turongo ihuriro FODIB
Haraheze imyaka ishika ibiri ikiza cha COVID-19 gisasika inganda ku isi nzima no mu Burundi bwatwibarutse hatavuyemo imiryango ya mayagandaye abavyeyi bama bahekuwe ibibondo bikaba impfuvyi abandi bakabura abavukanyi ababanyi inshuti n'abagenzi Urunani FODIB rufashe kano kanya kugira ruvunira kagohe abarundi bari Burundi kugira bikingire ikije cha COVID-19 nkuko abahinga babinonosoye badasiba kubivuga Urunani FODIB rubahimiriza kugabanya kuja mu mahwaniro ajemwe abantu benshi bishitse umuntu akajaho hari abantu benshi akambara agafukamunwa mureke kuramukanya mugwana munda no gukorana ko mu minwe Abarundi twamye turangwa no gukundana hamwe no gufashanya ubwo rukundo twoba turugendeye mu kutaja mu mahwaniro y'abantu benshi mu kutanduza abandi no gukingira imiryango yacu
Tubananye nano makuru twabateguri hariya mu gihugu cha Kenya uruzuba rumaze iminsi gwarononye mirima iri mu ikambi y'impunzi ya Kakuma irimo n'impunzi z'abarundi mu gihugu cha Kenya iyo mirima yononekaye yahora isahiriza mu gufungura kw'impunzi mu gihe ifashanyo haseri iba yatevye amakuru ava muri iyo kambi avuga ko imboga n'ibindi biterwa mbumbarugo ari byo bibangamiwe gusumba mu gihe byahora bibafasha kugira babeho basaba abagira neza hamwe n'ishyirahamwe hasere kubaba hafi kuko bitagiye kuborohera ni inkuru tubaza Trifine Ekani wabo
kuvaho imvura itasubiye mu ntango z'ukwezi kw'icenda ico gice co mu buraruko gishira ubuseruko mu gihugu ca Kenya aho bitika kuma ni naho impunzi ziba nta n'imagi imvura barigera baronka izo munzi zivuga ko imirima yabo yononwe izuba ari nayo bahora bikora ko mu gihe ACR yatevye kubaha imfashanyo bavuga ko iyo mirima harimo n'imboga yahori bafasha kugira bafungure neza
kubimbuta sura nama byagiye kuboneka imirima yarumye kandi nitwimbuye yahora bidufasha gusahiriza imiryango ihatse itaratwibuka imirima yumye gusumba ibindi imboga amasomati ibiharage ibigori ibyo bifungurwa cyane cyane imboga zahora zidufasha kugira imirire myiza na cyane cyane ko atari uburyo dufite bwo kubigura mu masoko
ubwo ruzuba rwatumye ibiciro by'ibifungurwa bimwe bimwe biduga cyane cyane ifu y'ibigori n'iy'ingano
icyo cy'ibigori cyavuye ku mashiringi 30 kiza ku mashiringi 50 n'ikiro cy'ingano cyavuye ku mashiringi 20 kiza ku mashiringi 85 ibyo ni ibiciro bizana gakeya kuko biri mu bifungurwa dufungura gusumba ibindi dusaba abagira neza kutuba hafi kuko imirire mibi izohava iduhekura
mukamenya ko ikambi ya Kakuma gushika muri kino gihe iri mu impunzi 200,000 benshi bava mu gihugu cha Sudan y'Epfo abarundi nabo bahaba muri iyo kambi bagera ku 200,000
arakoze na Trifine Ekani wawe mu gusozera ano makuru kuri ino nkuru ivugwa mujanye n'inkino umunsi ugira wa 12 mu higano y'umupira w'amaguru mu Burundi warayurangiye Bumamuru ihaye iyindi ntambwe imigwi bariko barahiganwa umugwi inserukira gihugu nawo umupira w'amaguru waratsinze Birmani ibitsindo 2-1 mu rukino rwa kivandimwe rwabereye mu gihugu cha Turikiya ni inkuru dushikirizwa na Jacob Siwomana
ubwo rukino rwa kivandimwe rwabereye mu gisagara cha Antalya abakinyi bitabiriye ku rukino nka bose bakina hanze y'u Burundi abakinyi ba Birmani nibo batanguye gutsinda ariko Blaise Bigirimana yaragomboye Zaidi ntibazonkiza ahereza u Burundi intsinzi kuri penalty ubwo rukino rero kakaba karakaje kuje Berian Zikuriyo arongo ishamo ry'umupira w'amaguru mu Burundi ko gusezera abo bakinyi ahanini bashikanye mu guserukira gihugu u Burundi mu nkino z'ikombe cha Afrika Deverian Zikuriyo rero ubu arongoye umugambwe Sende DFDD weri tariki 5 z'ukwezi kwa 12 ntazobakira mu twishira hamwe y'umupira w'amaguru mu Burundi FFP kuri iyo tariki niwe hazoba amatora Alexandre Muyenge arongoye igipolisi gicungera inzego z'igihugu niwe azitoza muri ico kibanza co kurongora FFP akazitoza wenyine na Alexandre Muyenge akaba yari muri urwo rugendo kugira nawe nyine ashobore kubonana n'abakinyi bagize umugwi userukira gihugu muri FFB akaba yarajije igisata cy'umutekano mu higano naryo ry'umupira w'amaguru mu Burundi Primus League kundu ya 12 Puja City yatsinze Burundi Sport Dynamique ibitsindo 2-1 ni nabyo kandi Flambeau du Centre yatsinze Flambeau de l'Est Top Junior yatsinze Atletico New Oil igitsindo 1-1 ico gitsindo kimwe n'ico kandi Kayanza United yatsindiye Message ku kibuga ca Ibuye Musonga tenganije na Lekoko ubusa kubundi. Olympic Star yirahiye Vitaro mu kuyitsinda ibitsindo 3-3. Nayo Bumamuru yatsinze Egrenoa ibitsindo 2-1. Uwo mugwi wa Bumamuru wo mu ntara ya Cibitoke waciye ugumana ikibanza ca mbere n'amanota 29. Musonga tikabi ya kabiri n'amanota 20. Flambeau du Centre ikaza mu kibanza ca gatatu n'amanota 19. Mu kibanza ca nyuma hari Lekoko yo mu Rumonge n'amanota 5.
Arakoze na mugenzi wacu Jacob Siwomana akaba ari nonga haduciye dusozera no makuru twari twabateguriye nkingurukire mwebwe mwese mwayakurikiye nkingurukire n'abagenzanje bashoboye kumfasha kuyegeranya parfait mudasigana na yabashikirije nka marabifurije amahoro iwanyu no mu banyu.